ili Mizu di America. Mizu di America libandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza
kuri guratunwanya wunguruza cyo rubanda ndarukenguruze yego baje sinzokunguruza ahubwo bo kubahiriza ivyo biyemeje.
Uwo ni babona inzigo Eugene muvyeyi umwana yishwe n'umwarimu mu ntara ya Gitega mu Burundi. Tubafitiye n'amakuru ku munyoro w'imyaka 20 waciriwe umwigisha yagirizwa gukubita umwana w'imyaka 12. Turavuga no kumugwi w'abarwanyi bitwaje ibigwanisho bagera kwijana babonywe binjira muri Congo baturutse mu Burundi. Nchabake makuru yo hirya no hino tugira tubacikirize mu kanya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabandanije kuremera Mexico no munsi kwa gatatu kugira ihagarika bimukira bariko batera bagana ububibe wa Amerika. Zito Kabwe umushinga mateka atavuga rumwe na leta yahagaritswe ejo kwa gatatu mu gisagara cha Dar es Salaam aho ni muri Tanzania. Aya makuru naye andi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi mugume ku maradio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi idonido yayo duhenga muri Amerika aho Perezida Donald Trump yabandanije kuremera igihugu cya Mexique no munsi kwa gatatu kugira gihagarike abimukira bariko batera bagana urubibe rwa Amerika. Ivyo ni mu gihe Amerika yinjiye mu ndwi ya nyuma yo kuyamamaza imbere y'amatora akomeye yo hagati mu kiringo ciwe ca mbere. Perezida Trump yarondeye gushira imbere ikibazo cerekeye abimukira imbere y'amatora ariko ahiganirwa bikomeye hagati y'abarepublika n'abademokrat azoba mu ndwiza muri Amerika. Trump yategetse irungikwa ry'inteko ibihumbi n'ibihumbi ku rubibe na Mexique ariko kandi agabisha guhagarika ubwenegihugu ku bana babimukira bavukiye muri Amerika. Mu butumwa yashize kuri Twitter, Perezida Trump asaba abategetsi ba Mexique guhagarika abimukira bariko batera bagana urubibe rwa Amerika imbere yuko bashika kuri urwo rubibe. Trump abasaba gukora kurushiriza mu gikorwa cyo guhagarika abo bimukira. Trump avuga ko bageremeye umutekano wa Amerika baracari mu bumanuko bwa Mexique kubera metera amajana n'amajana umuntu avuye ku rubibe rwa Amerika. Perezida Trump yatangaje ko azorungika abasirikare barenga 5,000 ukingira kurushiriza urubibe hagati ya Mexique na Amerika.
Muri Sudani y'Epfo, umukuru w'inyeshyamba Riek Machar yagarutse mu murwa mukuru Juba yari yarahunze mu 2016 ajya rero kwibera inyeshyamba. Yageze i Juba avuye muri Afurika y'Epfo aje mu birori byo kwishimira amasezerano y'amahoro. Kuva intambara itangiye mu 2013 hagati ya Riek Machar na Perezida Salva Kiir basinye amasezerano menshi ariko ntibigeze bayubahiriza. Bavuga ko ayo bashyizeho umukono mu kwezi kwa cyenda gushize ibyariyo ya nyuma na nyuma. Aya masezerano ateganya ko Machar asubirana umwanya we wa vice president wa mbere wa Repubulika yahoranye mbere y'intambara ariko ntibaratangaza igihe azimikirwa.
Tubandanize muri Afrika kandi aho Zito Kabwe umushinga mateka atavuga rumwe na leta y'igihugu cya Tanzania yahagaritswe ejo kwa gatatu mu gisagara cha Dar es Salaam yahagaritswe inyuma yuko yemeje kumunsi w'Imana ko abantu bashikijana bishwe mu gutana mu mitwe uherutse kuba hagati y'aborozi n'inteko zijeje umutekano mu burengero bw'igihugu. Zito Kabwe azwi ko anebagura bikomeye perezida wa Tanzania John Magufuli niwe mwenye politika akomeye cyane w'umugambwe utavuga rumwe na leta Alliance for Change and Transparency mumfunyapfunyo ACT. Niwe mushinga mateka wenye na seru kira uwo mugambwe mu nama shinga mateka muvugizi w'umugambwe ACT Ado Shaibu avuga ko Kabwe yahagaritswe imuhiriwe. Avuga ko muri iki gihe ari karasambishwa n'igipolisi muri komisariya ya Kinondoni mu gisagara cha Dar es Salaam. Avuga ko abashingwa manza biwe bari kumwe nawe. Shaibu avuga ko batazi mu byo kuri impamvu yahagaritswe. Yamara amenyesha ko bafatiye ku byatangajwe ubwa mbere n'igipolisi byo babifatiye ku kiganiro yahaye amenyesha makuru ku munsi w'Imana.
Muri Indonesia abatabazi baba babonye ibice bimwe na bimwe by'indege y'ikigo cy'ubwikorezi Lion Air yaguye mu nyanja ejo bundi kuwa mbere itwaye abantu 149 bose barapfa abayobozi b'ingabo z'igihugu nibo babitangaje basobanura ko babonye muri iri joro icyuma gifite uburebure bwa metero 22 bakoresheje ikoranabuhanga. Basobanuye ko abasirikari bazobereye mu byo kwibira mu mazi hasi kure cyane baza kujya kucyegera bagisuzume neza.
Muri Cameroon, Charles Wesco, umushikiriza butumwa w'Umunyamerika, yishwe arashwe mu gihugu cya Cameroon. Yaramaze indwi zibiri gusa yimukiye muri ico gihugu hamwe n'umufasoni n'abana biwe. Charles Wesco yari mu modoka n'umufasoni wiwe, umwana wiwe n'umuhungu w'umuhungu n'ubundi umushikiriza butumwa hamwe n'umudereva bagiye ku isoko riri mu gisagara cya Bamenda igihe yaraswa yafatiwe mu gutana mu mitwe hagati y'inteko zijeje umutekano n'abagwanyi bashaka kwiyongora kuri Cameroon. Leta ya Cameroon yagiriza abagwanyi ubutegetsi ko ari bo bishe Wesco, itangaza ko inteko zayo zishe abagwanyi bane bagirizwa ko ari bo bamwishe. Yamara umugwi w'abashaka kwiyongora kuri Cameroon bavuga ururimi rw'icyongereza bagiriza abasirikare ba leta ko ari bo bishe umushikiriza butumwa Charles Wesco. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho umwigisha yagirizwa gukubita umwana w'imyaka 12 yigisha ku ishure shingiro rya Bihanga komine n'intara ya Gitega yaciriwe munyororo w'imyaka 20 amande y'ibihumbi 100 n'indishyi miliyoni 10 n'urubanza rwaciwe na sentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya Gitega ku muhinga mu buno umunsi kwa gatatu. Ibindi twumvirize mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Igihe cy'isahindwi n'iminota 16 niho Matemba Rushimana, umwigisha wo ku ishuri shingiro rya Bihanga komine ntara ya Gitega, yarenguka imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Gitega mu mpuzu z'icyatsi kibisi zigaragaza abanyororo. Matemba Rushimana ari kumwe n'abashingwa manza biwe babiri yarakiye mu jisho, biboneka ko yishimiye imburano aza gushikiriza ubucamanza. Umushikiriza manza yagirije Matemba Rushimana gukubita Cedric Bigirimana, umwana yigisha mu mwaka wa gatanu ku ishuri shingiro rya Bihanga. Umushikiriza manza yabwiye sentare ko umwigisha yakubise Cedric Bigirimana w'imyaka 12 bikamuviramo imvune yavuye imuhitana inyuma y'iminsi 6 avugwa. Wagirizwa yemeye imbere ya sentare ko yahanye uwo mwana akoreshaga koni katari gafite ububasha bwo kumuvuna amafyigo. Umwe mu vyabona yari yahuriwe ko n'impande zibiri ziburana yabaye Njenjegeri Emmanuel, umuyobozi w'ishuri shingiro rya Bihanga. Uwo muyobozi yabwiye sentare ko amatohoza yakozwe ku ishure yerekanye ko uwo mwigisha yakubise umwana, ariko yirinze kuvuga ko ari vyo vyoba vyatumye umwana yitaba Imana. Imbere ya sentare Njenjegeri Emmanuel yagize ati: "Sinokwemeza neza ko umwana yahitanywe n'imvune yatewe nuko yakubiswe, kuko ivyo bijejwe abaganga bavyigiye." Uwagirizwa ariko yitwa n'abamwunganira yongeye gufata ijambo ahavuga ko uwo mwana bukeye bwaho yarayakubiswe yaje ku ishuri mu nyuma gasaba urusha rwo gutaha avuga ko arembye. Akavuga ko byari bigoye ku mwana yarayababaye amafyigo ko yari kuza ku ishuri. Ahubwo akavuga ko uwo mwana yoba yarafise ubundi bugwa yagendana akemezaho gupfa kwiwe atawe bihuriye n'inkoni yakubiswe. Ababyeyi b'umwana nyakwigendera babwiye sentare ko kuva umwana akubitwa batigeze bamusinzirana kuko buri joro yitakira, avuga ko bari amafyigo gushika naho ku musarani bamufata kugira ngo yihandure. Mu ngoro ya sentare nkuru ya Gitega abanyeshuri bahora bigana n'umwisi Cedric Bigirimana bari bakinje ubwo bari biteze gusura ivyabaye mu Cedric akubitwa. Sentare yavuze ko abana bose batarenza imyaka 13 ko ataburenganzira bashe bwo gusura imbere ya sentare gucyo babimwe ijambo. Inyuma y'impari nyinshi hagati y'ababuranyi saa 9:50 niho sentare yasavye impande zibiri gusozera imburano zabo. Ababyeyi b'umuhisi Cedric basavye sentare ko yohanisha uwagirizwa umunyoro wo guherayo gutabura urupapuro rw'umutsindo rwiwe n'indishi y'imiliyoni 100 ku muryango wabuze. Umushikiriza manza we yasabye uwashengeje igihano cyo gufungwa imyaka 20 amande y'ibihumbi 100 n'indishi miliyoni 10 ku muryango wabuze. Wagirizwa n'abamwunganira basavye kwezwa kuko bahakanye icaha imbere ya sentare. Urubanza rwaciye ruja mu mwiherero. Igihe cy'isaha 11 n'iminota 4 niho Sentare yagarutse gusoma ugo yaciye. Mateo Mbarushimana yagiriwe n'icaha cyo kwica Cedric Bigirimana acacigwa igihano cyo gufunga imyaka 20 amande y'100,000 indishyi y'akabaro y'imiliyoni 10 ku muryango wabuze. Umuryango wabuze washimye urubanza rwaciwe na Sentare nkuru w'igihugu yegukira intara ya Gitega. Bagoninzigo Eugene n'umuvyeyi w'umwana nyakwigendera Cedric Bigirimana.
Ko ndagwakiriye ubuze ababuze kuri guratunwanya wunguruza cyo urubanza ndarukenguruze yego baje sinzokunguruza ahubwo bo kubahiriza ibyo biyemeje
ababuranira wagirizwa bo bavuze ko bagiye kunguruza urubanza kuko batashimye ugwaciwe na Sentare nkuru giguye gukiri na Ragitega. Cedric Bigirimana yacikanye mu ijoro ishiri wa kane windwi turangije inyuma y'iminsi 6 ariko avurirwa mu bitaro by'i Betania komine intara ya Gitega. Ibipimo vyo mu radio twabonye kwa muganga aho yaguye vyerekana ko uwo mwana yavunitse igufa ryo mu kiyunguyungu Igitega. Fidel Antoine Sabimana kubwije ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika kandi ryavuganye n'abaturage ba Uvira baribwiye yuko mu ijoro ryakeye babonye agatsiko k'abarwanyi bitwaje intwaro basaga 100 binjira baturutse mu Burundi ariko ngo batabaje ingabo za leta ya Republika na Demokarasi ya Kongo FARDC ntizagira icyo zikora. Placide Magambo turi kumwe no muri studio wakurikiranye inkuru yiteyite.
Nibyo koko Fidele ni mu ijoro ryakeye ku mipaka y'igihugu cy'u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abaturage batangarije radio Ijwi rya Amerika ko imitwe y'udutsiko twitwaje intwaro yambutse iva mu gihugu cy'u Burundi ikinjira muri Kongo. Utwo dutsiko twambuka ikibaya cya Rusizi tujabukira mu gace ka Uvira. Urwo rujya n'uruza rw'imitwe yitwaje intwaro rwatangiye kugaragara mu mwaka w'2015 hashyizwe mu majwi cyane cyane udutsiko tw'inyeshyamba zaba zigamije kurwanya leta y'u Burundi turi mu mitwe itatu ya Red Tabara, Forebu na FNL. Mu ijoro ryakeye rero abaturage mu karere ka Uvira batangarije Ijwi rya Amerika ko babonye agatsiko k'abarwanyi kadasanzwe kitwaje intwaro basagaga 100 binjiye baturutse i Burundi ariko batabaje ingabo za leta za FARDC ntizagira icyo zibikoraho. Rero umuyobozi wa societe civile Willy Seremba aradusobanurira uko byari bimeze.
Izo komase ya passer le 19
utwo dutsiko twarushijeho kwinjira guhera ku itariki ya 19 n'iya 20 z'uku kwezi. Mu ijoro ryakeye ahagana saa 10 za mu gitondo hinjiye akandi gatsiko kadasanzwe kitwaje intwaro. Bamwe bari bambaye gisirikari abandi bambaye imyenda ya gisivile bagendaga n'amaguru twumvaga bavuga mu rurimi rw'ikirundi. Gusa sinakemeza niba ari ingabo z'u Burundi ariko binjiye bavuga mu kirundi.
Radio Ijwi rya Amerika rero yagerageje kuvugisha abayobozi ku ruhande rw'u Burundi ntitwabasha kubabona. Ku ruhande rwa Kongo naho twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'ingabo za FARDC ntiyadusubiza. Gusa twabashije kuvugisha umusirikare mukuru wo mu ngabo za Kongo utashatse ko tumuvuga izina aduhamiriza ko agatsiko k'insoresore zitwaje intwaro zisaga 100 koko zinjiye mu gace ka Uvira mu ijoro ryakeye zivuye mu Burundi mwezambutse ikibaya cya Rusizi. Gusa ngo ntibabashije kuzirwanya zakomeje zerekeza aho utundi dutsiko twa Red Tabara, Forebu na FNL dukambitse. Gusa ngo haracyakorwa iperereza ngo habe hamenyekana koko niba yaba ari imitwe ya XFR n'imbonerakure. Anatwemerera ko mu gihe byaba ari uko bimeze nk'uko abaturage ba Uvira babivugaga hashobora koko kuba imirwano ikomeye hagati y'utwo dutsiko kandi ngo nta kindi bakora kuko bagitegereje amabwiriza ava muri Etat Major Kinshasa.
Radio Sud America Washington DC. Mu Burundi nyuma yaho imishikirano y'inshuro igira gatanu irangiye arusha mu gihugu cha Tanzania ku munsi wa mbere maze umwunganizi Benjamin Mkapa yahoza atwara igihugu cha Tanzania agatangaza ko ari imishikirano ya nyuma ahagarikiye. Abarundi batari bake barabandanya gushikiza ivyimviro vyabo kuri iyo mishikirano hamwe no kuco kwirikira. Dr Jean Minani ayoboye urunani Senared rutavuga rumwe na leta yabwiye Ijwi rya Amerika ikintu yifuza ko abakuru bo mu karere hamwe n'abakuru bo mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bokora mu gutorera inyishu ibibazo vya politike mu Burundi. Hari mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
twebwe urya rwandiko jewe ko nabibonye niho nari narabikurikiranye no rwandiko ubwago ari gwiza ariko sinibaza ari uguruhande rumwe utari byashikiwe n'urundi ruhande ariko uvuga leta y'Ubujumbura sinzi ko ari cyo ruzomara naco gituma nogaruka mvuga nti kibazo saho kiri kibazo ni gute abakuru b'ibihugu muri karya karere boshobora gufasha kugira ngo leta y'Ubujumbura yemere ibiganiro no kuvuga abaganira atacho atanguvu basa nabanganya ngo bumve ko leta y'Ubujumbura yumve ko ikeneye abayigwanya abayigwanya bumve ko bakeneye leta y'Ubujumbura no kuvuga ibyo bitabonetse bishoboka nta bigonero bishoboka je ni bazakwa icoro gikuru coshoboka yacha ni bazikindi kibazo cyoshoboka gute igihe ibihugu bihurikiye muri ONU byananiwe gushira mu ngiro ingingo yari ntoya yukonye kabasada abapolisi 228 mu gihugu ukuntu umwe bwa Afrika bwananiwe kurungika bya 5000 by'abasirikare n'abavahinga baza kuraba byatekaze na muntu bikabatakwa amazi n'ubuhaza bishobora gute
kubganyo
kibazo cy'u Burundi kiracyarakananira abahinga
kubganyo mushyana Frederic bamvuga inyumvira murabona ko muri iki gihe abo basirikare muri ko muvuga nawe abapolisi bishira mu mpuzo bakungu bakeneye mu Burundi muri iki gihe
ukenegwa no kuvuga babona umutekano mu gihugu cy'u Burundi wowe uraba inyuma uwo vuga uti na umutekano riho ariko burya ari ikibazo nyamukuru nta kwishira no kwizana kuri mu gihugu cy'u Burundi nta muntu avuga icyo agomba nta muntu akora icyo agomba basa nabantu bahoshwe basa nabantu bari mu nyororo kuburyo byose bigenda nabi hari habashinzwe umutekano batashinzwe umutekano bagira ibyo bashaka ubutunga ntibukurikirana
mwavuze mu ntango ko ta Burundi eka n'abatavuga rumwe nayo batanganya ingufu aho ntimwavuze ko nibiganiro bidakenewe rero
urumva gukenerwa birakenewe none nyinshi yoba hehe no kuvuga kuryango ibyo biganiro bibihabwirizwa kuba ingufu ziva handi zigasunika Bujumbura ikemera ikagenda kuganira n'abatavuga rumwe nayo
leta y'u Burundi ivuga ko hari ibiganiro vyabaye mu Burundi kandi gasaba ko ivyo biganiro vyo kumurirwa mu Burundi aho mwebwe muvuga kwiki
nibishoboka wewe urabe ingene birirwa baratora abantu kuberako bibahose kuvuga ibyo bitagenda neza wibutse wa mu député jo Burundi yagira ingorane yavugemo n'amashinga amateka bitagenda neza kandi arimo n'amashinga amateka kandi ariko kazi kiyo
kubwanyu inyishyo yova he ibiganiro imishikano ihuza barundi iramaze ikiringo kirenga umwaka n'igice ntacavuyemo inshuro zose zitanu zirarenganye ubwo ntimwamuka murondera umuti aho utari
girango ariko nuko tuba twemera ko ibiganiro ari wo muti kuko abavuga bati inyishyo yaba igihugu kigenda nabi bose bakabona bati igihugu kigenda nabi ugende ku munyagihugu aba mu kirundo wundi aba imakamba wundi aba mu rutano wundi aba yobanza ubabaze wundi ari gitega ati mubona ibintu bimeze gute abatari mu mugambo twara batahubegamiye atamigambwe bigamiyemmo bazokubwira icyo babona
igihe mwari yarusha umuhuza arabahaye urutonde rw'ivyo kwigwa muri vyo navyo hari ukuntu hotegurwa amatora yemewe na bose ariko amatwa dusumira imigambwe myinshi nta banywanyi fise ubwo urwo rutonde nirwo bitavye ivyo biganiro bifuza kuganira ko
ico ni ikibazo c'abantu baza kuganira abanywari abatagira abanywanyi hari abafise abanywanyi nibyo ubu hari ikibazo mbega ibiganiro byo hagati yande nande
Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari vice president wa Burundi murakoze cyane gose ku kanya muhaye radio ijwi ry'America
murakoze mukorego
nguko mu byumvise rero mugenzi wacu Frederic Nkundiki je yari kavugana na Frederic yabamvuga inyumvira nti yari Dr Jean Minana yoboye ni Senared inyuma yaho imishikirano ihuza Burundi irangiye muri indwi atakintu kiboneka kivuyemo Vice President wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimwo yabwiye Radio Ijwi ry'America ikintu yibaza ko cyo kwirikira
twebwe nibaza yuko abashize ko igikurikira canke bizokwikira nibaza yuko nabataramenya inzira tugezeko no munsi uvuze ngo kingo cha gatano cha kangahe twebwe ikiringo gikuru nuko tuza ngaha mu Burundi tukakora ibikorwa hanyuma tukitibwa amatora twebwe rero ibyabaye twebwe muri leta ntabituzi kuko ubwo twatwumvikanye twatwasabye yuko biba mu kwezi kwa 11 mugabo bikaba bitakunze nibaza ko ababigize barafise aho bashaka gushika n'ibyo bashaka gushika ko twebwe rero nk'abategetsi bo ngaha tubana ni kugwa gusanga idushobora gusamazwa n'ivyo
bikwiragura kintu mwibaza ko cyabaye intambamye kugira ngo habe ibigano byinshi igira gatanu ntegire kivamwo ikintu ngorane umunzi w'ingorane z'abarundi uri hehe kubwanyu
twebwe ingorane zingaha ni ingorane zo kutamenya icyo dushaka kutamenya icyo dushaka bica bitera ingorane basanga rero turata tugatora mu bisanzwe ingorane nyamukuru uravye kuva kera n'uno munsi ni yayindi nyene ni gushikira ubutegetsi ushekeye ubutegetsi ushikira gute ubutegetsi nuko twumvikanye ko ubutegetsi zo kushikira uciye mu matora abiyumvira ko bashaka gushikira baciye yarusha canke kudeta canke ahandi ibyo bintu byarataye igihe niho rero tutarashobora kunyurwa twese abarundi ngo tumenye inzira ishobora kudushikana kuri ubwo butegetsi twifuza
ikintu kubwanyu abategetsi bo mu ntara cyangwa abategetsi bo mu ishyirahamwe ry'umwe bwa Afurika bokora kugira ngo indyane za politiki zirangire mu Burundi n'amatora yo mu 2020 itegurirwe neza niki
simbona abantu bagomba kuvuga ngo indyane mu Burundi indyane mu Burundi indyane ziri hari abarundi bari hanze kugira nibatahe ntibasiye kuvuga ngo indyane kuko ukamuvuga indyane nica zibaho kandi atazi bivuze yuko rero abo babesha abantu injyane nabo bakuru b'ibihugu canke bo mu bindi bihugu uko zogenda kose nuko twebwe muri leta turi ngaha ya dukorera abarundi kandi twifuza yuko abose batahe abo bitwaza injyane ngira ngo urabazabaza mu Burundi amahoro basa abo dukeneye yuko baze niho se kugenda mu bantu ngo ntibaje mu matora
bari mu mishikiano yarusha barasavye ko abategetsi bo mu ntara n'abategetsi bishamwe y'umwe bwa Afurika bogira icyo bakoze kugira ngo bategeke canke bahimirize leta y'u Burundi igire ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo ayo makuru mwayakiriye gute muri leta y'u Burundi
ubwa mbere nuko bihenda ngo bakuru b'ibihugu canke ibiki n'ibiki ngo bihimirize leta leta ntishobora kuhimiriza ibitumva ugambe nuko bumenya nta kuvuga ngo imigambwe iri muri opposition nk'iri hehe uno munsi imigambwe yose twebwe abategetsi tuyifata kumwe ntagire rero twebwe muri leta bashaka kutwitirira imigambwe twe turi ngaha hejuru y'imigambwe imigambwe ni dusabe mbega twoyitunganiriza iki kugira ngo amatora agende neza nicyo twebwe twiteguriye kugira ngo twishure imigambwe nawe ubwiye kuvuga ngo mugambwe uje hajya wundi hajya muna leta hajya bahagarariye hamwe urumva yuko ni ugucika ibintu nawe uzoza gutunganiriza uwundi
mu majambo make kugira ngo amatora yo mu 2020 agende neza hokogwa iki
twebwe muri leta nuko tumaze gushyiraho ibisabwa byose kugira amatora agende neza tumaze gushyiraho ibyiza shingiro tumaze gushyiraho umugujejwe gutegura amatora niba twashaka yuko muri bino bihe haza rwa rupapuro rw'inzira twerekana inyetso yo dushyiraho nayo amategeko agenga amatora dushyira amategeko y'amakomini ibintu byose tubishyireho turi kumwe n'abandi bose mure tukifuza yuko abarundi bose abari hanze cyane cyane abiteguriye kuza guhiganirwa ubutegetsi baze guhiganirwa ubutegetsi bari batekanye baze guhiganirwa ubutegetsi umuti muri munda kuko mu matora habura n'ababiri hagatsindwa umwe
Vice Perezida wa mbere wa Burundi Gaston Sidimo murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye iradio ijwi rya Amerika
murakoze cyane
mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
imikino na sport ejo bundi kuwa mbere ikipe Real Madrid yo muri Espagne yirukanye umutoza wayo Nao president w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino aratekereza ko amakipe yakongerwa umubara zakinira igikombe cy'isi cyo mu mwaka w'2022 muri Qatar. Fideli Niyongabo umaze kuganira na mugenzi wacu umunyamakuru ukurikirana ra hafi ibyerekeye imikino Christophe Nkurunziza uri Bujumbura mu Burundi mwavuganye iki Nkurunziza aratangira avuga uko abona iyirukanwa ry'umutoza wa Real Madrid.
Biya kuri jewe mbona ko ari bisanzwe kubera iyo ari umumenyereza aje hanyuma ugasanga amaze nama macha cyangane cyangwa atanu badatsinda ni ibintu bisanzwe kugira ngo barondere ubundi ashobora guteza imbere ingene bakinnyi bakora bakina. Kuri jewe rero je nibaza ko kuri jewe ni ibintu bisanzwe ariko ninde azomu subirira icyo nicyo kibazo gikomeye cyane kuko n'uwo azomusubirira nakora avuga yuko bahaye iminsi mikeyi umuntu yahora amenyereza ekipe yo muri deuxième division
ego za Santiago Solari
ego Solari none uwe iyo minsi yamuhaye arabishoboye yanibaza ko basa amahera menshi n'ivyo bashaka gutwara ejo igikombe cyo muri Espagne bashaka kandi no gutwara igikombe cyo cha Champions League biragoye ngene batanguye je kuri je ni bisanzwe yuko barondera uwundi kugira ngo abateze imbere.
Yego, naho ku yindi nkuru yerekeye umupira w'amaguru umukuru wishyira hamwe mpuza makungu ry'umupira w'amaguru FIFA Gianni Infantino tangaje uno munsi ko bariko bariweza ibishoboka ko bashobora kongereza igitigiri cy'imigusire kugira gihugu ishobora kuzoja mu gikombe cy'isi yose cimirije kubera muri Qatar mu mwaka wa 2022 ikava ku migwi 32 igashika kuri 48 cyo cyumvira abantu bari bibaje ko kizoba mu mwaka wa 2026 igikombe cy'isi yose kizobera muri America, Canada na Mexico icyo cyumvira cyo kongereza iyo migwi ni cyumviro cyiza kuri mwe
kuri cewe iyo bavyiza kirikare ni vyiza cyane kubera hariho nk'ama ekipe yo muri Afrika atahora ashika kure iyo bari ingene ama ekipe yo muri Afrika cyane cyane ishobora kurepresenta Afrika mu gikombe cy'isi yose kizobera muri Qatar ni vyiza ariko uno munsi bayibuze uno munsi none barabiteguye babiteguye gute babizogenda gute abo bandi ko bari babivuze yuko bazobigira mu 2026 none munsi ubona bikuye yuko ayo mayikipe nanosha nonezerwa cyane mbonye amayikipe yo muri Afurika agiye menshi muri Coupe du Monde ariko barabiteguye bizotwara ubugiye bungana gute bizogenda gute kugira ngo ayo mayikipe bashobore kuko ya prepara mu minsi mikeyi hari ibibazo byinshi cyane n'ivyo uyu mukuru wa FIFA arazi ashaka guhindura ibintu byinshi kandi ni vyiza kuko hari hamaze imyaka myinshi badahindura ibintu by'ingino w'umupira w'amaguru ni vyiza kubihindura ariko je nibaza ko biteza gufata akanya kugira ngo wige tous les contours y'icyo kibazo.
Yego, kiracari icyumviro reka turindire turabe iyo bitera bija. Turagushimiye yari umumenyesha makuru akurikiranira hafi ibyerekeye inkino Christophe Nkurunziza azwi cyane ku izina ry'itazinano rya Kijigo. Tugako turavuga ku makuru yerekeye inkino ku byerekeye mu Real Madrid n'igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2022. Turagushimiye kuri iki kiganiro urakoze.
Natwe turabashimiye.
Mukanya gatoyi turasezerana mu biganiro twari tubafitiye kuri iyi saha ya Amerika tusuye tubibitse ingingo nkuru z'amakuru twabwiye. Perezida wa Amerika Donald Trump yabandanije kuremera Mexico no musiko wa gatatu kugira ihagarike abimukira uko batera bagana urubibe kwa Amerika.
Sudani yepfo umukuru w'inyeshyamba Riek Machar yatahutse uyu munsi ari mu murwa mukuru Juba yaramaze imyaka ibiri yarabaye inyeshyamba. Yateganyizwa amasezerano y'amahoro baherutse gushyira amasezerano bavuga ko ari aya nyuma ateganya ko agomba kuba vice president wa mbere wa Repubulika.
Zito Kabwe umushinga mateka atavuga rumwe na leta y'igihugu cya Tanzania yahagaritswe ejo kuwa gatatu mu gisagara cya Dar es Salaam yahagaritswe inyuma yuko yemeje ku munsi w'Imana ko abantu bashikijana bishwe mu gutana mu mitwe guherutse kuba hagati y'aborozi n'inteko zijeje umutekano mu rengero bw'igihugu.
Naho muri Indonesia abasirikari bazobereye mu byo kwibira mu mazi kure cyane barateganya kujya kwibira nyine kureba icyuma cyaba cyabonetse ko ari icy'indege Lion Air yaguye mu nyanja ejo bundi kuwa mbere itwaye abantu 189 bose barapfa kugeza uburo ntabwo barabona iyo ndege.
ibiganiro twa twafite kwiza hani ho bigarukiye dushimye Peter Handley engineer adufashije mu hinga bw'ivyuma Fasil Gebeye ho yadufashije kwegeranya ibiganiro wabihagiye ni Tiane Karekezi kuri mikomari kumwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi turabashimiye cyane murakarama.